kuva mu gatuturuko kuri uyu wa mbere abapolisi benshi babonetse ku rugo rw'uwahoze ari umushikiranganji wa mbere w'Uburundi Alengeyome Bunyoni ruri ku musozi wa Rongero muri komine n'intara ya Rutana mu manuka bushira buseruko bw'Uburundi nk'uko abahaba babibwijwe rya Amerika igihe cy'isaha imwe ya gatondo haciye haza ubutwari iperereza mu ntara ya Rutana ari kumwe na komiseri w'igipolisi muri komine baherekejwe n'umuwopeji n'abandi bapolisi benshi niko baziboneye batubariye no kuwundi muhana wiwe usanzwe uri mu gisagara cya Bujumbura byaruko nyene uri muri karitsiye ya Gasekebuye mu manuka ubungwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura abapolisi sinzi bazindukiye ku muhana w'uwo mwubahwa nk'uko bamwe mu babanyi baziganijwe rya Amerika amasoko yacu yibaza ko abaroye kuri urwo rugo naho nyene hoba harimwo abo mu biro bikuru by'iperereza mubaje gusaka twabonyemo abantu bambaye costume bishoboka ko ari abo muri SNL iperereza yemwe n'abana babasohoye bicazwa ku ibaraza niko babibonye bongeye ko none amategeko akurikijwe hari cyononywe umutahe urahari kandi nta muntu yigeza kubarwa mu Gasekebuye n'igikorwa gisanzwe cy'igipolisi mugabo muratahura ko atakaburimbo urugo rwa Bunyoni nirwo nyene rwashakwa kurusha izindi ni kumwe umuntu wazangabo zegereye umushikiranganji ajejwe umutekano yabwijwe rya Amerika mu Rutana inzu yabaye kwisakwa iri ku musozi wa Rongero mu kibanza kinini cyane kirimo n'ibuga by'inkino kiretse imfunguzo zo ku muryango mukuru w'injiriro zifiswe n'umwana umwigema hakora nta rundi rufunguruzo na rumwe ya polisi basanzeho igihe bashaka kugura inzugi umushikiriza manza akizigenza wa Republika Sylvestre Nyandwi yatanze ubutumwa kuri telefone ku izo nzugi zibomorwa umutangu tegeka itsakwa ry'amazuru wahoze yari umushikiranganji wa mbere w'Uburundi wasohowe mu ijoro ryo kuri w'Imana nk'uko amasoko yacu yabitubwiye Sylvestre Nyandwi yawusohoye yanditse impamvu ivuga ko muri ayo mazu hakekwa kuba harimwo ibifuho by'amafaranga menshi muri iminsi harike ku muntu yoba afise amamiliyaridi 200 mu nzi we wenyene ni kumwe mu begereye ibiro by'umukuru w'igihugu washikiriza ibijyanye n'abika amafaranga mu mazu na president Ivan Christian Ndayishimiye amaze iminsi avyijogota mu kwezi kwa gatatu guheze yagamishije abayatunze mu nzu ko ashobora guhindura inoti z'u Burundi bagasigara muri kabaza aha yari mu masengesho yari yatunganijwe n'inama nshingamateka na nkinguzamateka biri hamwe
kubera gusirihera abantu bagiye bakavagura ahantu badasikaniza barabirunda mu nzi wabo
mose mwasanzwe ibyo bihara nabigize ibipapuro niho muzovyemera
nzabigira ibipapuro
yajyane muri banki ya serikare bawe
kuko mose n'isaha ntawo muzi wagiye ku isoko uzotaha muhira usaga ibihara n'ibipapuro
cyangwa ngira umusako
ijwi rya Amerika ryashatse kumenya niba iri sakwa ryofatwa nko guhagurukira abarya ibiturire bo ku nzego zo hejuru no kurwanya kudahana mu Burundi nk'uko president Ndayishimiye yaziyemeje yakija ku butegetsi mu 2020 maze rihamaga aramu nyamategeko Dieudonné bashirahishize akurikirana ibibazo by'u Burundi kuva kiri mu nani z'abanyeshuri muri kaminuza
bishobora kubamwo amayira abiri imwe ushobora gusanga koko buba bahereye ku mukuru bakabandanya canke naho ugasanga ni bihangange biriko bipfa ubutegetsi ariko atantumbero yo kurwanya bakaboko koko irimo mu Burundi abantu bari muri politique babona umengo baje guhiganwa mu gutunga ubutunzi budasobanutse
Maître Bashirayishize avuga ko icyangombwa ari ukubahiriza amategeko kuri bose amakuru y'u Amerika ajyamenye ariko ritabashije gutohoza neza nuko igihe igipolisi n'abakozi yigendereza baje mu Gasekebuye ka Bujumbura Alengeyome Bunyoni atariho yarari ariko amasoko yo mu bushikiranganji bw'umutekano yatwemereye iby'amasoko yacu yemeza ko kurugiwe hasigaye amucungera imparurwa ni bake cyane sino kubwira igitigiri cyabo kandi ibisa n'uko atabakeneye yabubakiye akazu hanze kandi niyasohotse ntibamenya ngo aroya haca nk'ibyagenze gute mu ntango zo kwa 9/2022 niho umukuru w'igihugu yasaba inama nshingamateka kumwemerera gusubiriza giturumbuka umushikiranganji wa mbere Alengeyome Bunyoni bari bamaranye imyaka ibiri amusubiriza Gervain de la Kobuca bari babisikanije ku mwanya w'ubushikiranganji bw'umutekano nta mvo zigeze zitangwa n'ibiro bya president Ndayishimiye gusa iminsi mike imbere yaho harumvikana mu mvugo zabo bagabo babiri imvugo zifobetse zo guterana amajambo mbere y'umukenyezi wa Bunyoni yari yagaragaye mu rushengero rw'abakizwa ari kumwe n'umugabo w'i we atangishije kanu wagishimwe yagira ati twaheruka guhura n'uyu mukozi w'Imana umutware wanje ari umuministre none ubu ni umushikiranganji wa mbere n'ibiri imbere turabyizeye yabivuza mwenyura cyane Alengi yome unyoni ni wewe nyene kugera ubu mu Burundi afisipete ya commissaire de police general zingana na mahashara mu gisirikare yonca bwenge y'umuhutu ari muwavuye muri kaminuza mu myaka ya 90 baje mu hari sende DFDD wavuga ko habuza gateka k'abahutu wo mu hari w'inyeshamba z'abahutu maze kuja ku butegetsi mu 2005 kubera amasezerano ya Arusha unyoni yamukijwe amabanga menshi iri kwisonga akaba ari umushikanganje wa mbere ari mu bategetsi b'Abarundi bizwi ko batunze kandi akabigendera mu nyambaro cyane cyane no mugendera mu miduga izinze cyane ahatagera umutwe y'amasaha n'ibirato bikozwe mu nzahabu bakunda kuvuga gake ku byerekeye politike akunda kandi kuboneka n'umurega wiwe bifotoza bamwenyura kandi bagakunda kugaragara ku mbuga nkoranyambaga abatari bake baramwiketse ko afise y'amasosiyete yimba ubutare muri Congo no kuba yarivye amahera menshi mu gihugu ariko kugera ubu nta rwego rw'ubutungane ruravyerekana umushyiriza manza akizigenza wa Republika Silvestre Nyandwi yitabye telefone kugira tubwire neza ibyo byafashwe n'icyatumye yikeka ko amazu ya Bunyoni arimo ibifuro by'amafaranga umuvugizi wiwe Anyase Bangiricenge niko kuko amaze kuvanwa mu mabanga Leta Zunze Ubumwe za Amerika zamusubije ko ibihano zamukuyeko hari mu kwa 12 umwaka uheze icyo gihugu cya mbere cya Rutura cyagirije Bunyoni kuba yagize uruhara mu mabi yakomeye niho nyango wajya gateka kazina muntu mu Burundi rero je buri ka neza ijwi rya Amerika.